Turashimira ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ninahazwe amakuru twafitiye muri kano gatondo mukanya tuyahera kuyagezweho ijya nino kwisi. Umushikiranganje jeje migenderanire ya Amerika na yandi makungu Anthony Blinken azoja muri Papua New Nouvelle-Guinée mu mwanya wa President Joe Biden. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira ibindi kuri no nkuru.
Nkuko Presidence ya Amerika Maison Blanche yabitangaje, President Joe Biden yahamagaye Ministri w'Intebe wa Papua Nouvelle-Guinée James Marape kuri telefone yo mu ndege ye Air Force One ajya mu Buyapani amusobanurira impamvu atazajyayo ubwe nk'uko byari biteganyijwe. Yamubwiye ko agomba kugaruka vuba vuba i Washington ku cyumweru gukomeza imishyikirano n'abayobozi b'umutwe w'abadepite wiganjemo ishyaka ry'abarepublikani batavuga rumwe nawe ku bibazo by'ingengo y'imari bikomereye Amerika. Nibwo yamumenyesheje rero ko azohereza Ministre Blinken mu kigwi cye. President Biden yari kuba abaye umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere wari kuba asuye Papua Nouvelle-Guinée. Yari kuba agiye mu nama y'abayobozi b'ibirwa byo mu nyanja ya Pacifica izaba ku wa mbere muri Papua Nouvelle-Guinée. Mu kiganiro na Ministri w'Intebe Marape, President Biden yamutumiye we na bagenzi be bo muri ibyo birwa bose kuzaza i Washington mu mpera z'uyu mwaka. Izaba ibaye inama ya kabiri y'abakuru b'ibirwa byo muri Pacifica na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iya mbere nayo yabereye ino i Washington mu kwezi kwa cyenda gushize mu 2022.
Amakuru yacu tuyabandanirize muri Kameruni. Abantu ibihumbi bakoze imyerekano muri ino ndwi basaba amahoro n'ubwiyunge imbere y'umunsi w'igihugu uzohimbazwa igenekerezo rya 20 y'uku kwezi kwa gatanu. Ngenzi wacu ejo ni Mukankutsi adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Impirimbanyi ziharanira amahoro, abayobozi b'amadini n'abayobozi b'agakondo barahamagarira gusezerera amagambo ab'urwango n'ubushyamirane bw'abashaka kwitandukanya bwahagarara. Bumaze guhitana abantu barenga 600,000 muri Kameruni kuva mu mwaka 2017. Urubyiruko ni rwo rwarangaje imbere Abanyakameruni amagana menshi mu myigaragambyo yarwanyaga amagambo y'urwango mu murwa mukuru Yaoundé ejo kwa kane. Iyo myigaragambyo yanahamagariye amahoro n'ubwiyunge muri iki gihugu cyo muri Afurika yo hagati. Abateguye myigaragambyo bavuga ko yatangiriye mu mijyi no mu midugudu mu mpande zose za Kameruni mu ntangiriro z'icyumweru mbere y'umunsi w'igihugu uzaba kuwa 20 uko kwezi kwa gatanu. Abantu ibihumbi n'ibihumbi b'abakristo b'abagatolika muri Kameruni, abapresbiteriyani n'ababatista i Yaoundé bigaragambije kuri uyu wa kane. Padiri Humphrey Tata Mbui ni umuyobozi ushinzwe itumanaho mu nama y'igihugu y'abepiskopi muri Kameruni, avuga ko abakristo badashobora kurebera mu gihe amagambo n'amatangazo ab'urwango yiyongera kandi agateza ubushyamirane bunangiza isura y'igihugu. Guverinoma ivuga ko Perezida Biya ashaka ko Abanyakameruni bazerekana urukundo rw'igihugu cyabo ubwo bazaba bizihiza umunsi w'igihugu kuwa gatandatu. Biya azayobora ibirori i Yaoundé.
Leta ya Lesotho yashinze amasaha y'umukwabu kubera ubwicanyi. Thomas Kamirindi ntibyagarutse kutubwira.
Birabujijwe gusohoka guhera saa yine y'ijoro kugera saa kumi mu rukerera. Si mu murwa mukuru Maseru honyine, ni mu gihugu cyose. Abakozi b'inzego zimwe na zimwe zikenewe cyane nk'abo mu buvuzi, abapolisi n'abanyamakuru nibo bonyine bemerewe kugenda muri aya masaha. Naho ubundi nk'uko Leta yabitangaje, uzayarengaho ashobora gufungwa kugera ku myaka ibiri. Guverinoma ya Lesotho ntiyasobanuye igihe iki cyemezo kizamara. Imbarutso yacyo ni iyicwa ry'umunyamakuru wari icyamamare cyane mu gihugu witwa Raliconelo Joki. Yakoreraga iradiyo yigenga. Abantu batazwi kugeza ubu bamurashe amasasu 13 ku cyumweru nijoro agisohoka mu kazi. Nicyo yaba yarazize ntikiramenyekana. Lesotho itegekwa n'umwami Letsi wa gatatu, na gahugu gato gafungiranye hose muri Afurika y'Epfo. Ifite abaturage barengaho gato miliyoni 2. Umuryango w'abibumbye wemeza ko ari kimwe mu bihugu bifite ubwicanyi bwinshi ku isi kandi ko aricyo cya mbere muri Afurika.
Amakuru ijya nino ku isi tubafitiye muri kano gatondo, reka tuyasozerere mu Bwongereza aho kugandarira no gushingura umwamikazi Elizabeth wa kabiri Ubwongereza yashengeye mu kwezi kw'icenda kumwakweze vyatwaye amafaranga agera ku miliyoni 201 y'amadolari ya Amerika. Ibi biri mu Rwanda ku mushikiranganje ajeje ikigega ca leta mu Bwongereza John Glenn yarungikiye inama nshingamateka y'ico gihugu. Urwandiko rwerekana ko ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwakoresheje imiliyoni hafi 74 z'amadolari mu bikorwa birimwo ugucungera umutekano mu gihugu cose mu misi 10 yo kugandarira umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ubushikiranganje bw'imico kama n'uburaba ivyo kumenyesha makuru buza ubwa kabiri mu bwakoresheje amafaranga menshi aho bwakoresheje yagera ku miliyoni 70 z'amadolari. Umushikiranganje ajeje ikigega ca leta mu Bwongereza asigura ko ano mafaranga yose vyari ngombwa ko atangwa kugira umwamikazi ashingurwa n'iteka n'umutekano mu gihugu cose. Leta y'Ubwongereza ishize ahabona ikiguzi c'imihango yo gushingura n'iteka umwamikazi Elizabeth wa kabiri nyuma y'imisi mike umuhungu we Charles wa gatatu yimitswe nk'umwami w'Ubwongereza. Ikiguzi c'ibirori byo kwimika umwami Charles wa gatatu ntikiramenyekana. Abasesanguzi bavuze yamara ko kizotera imyidogo y'Abongereza bugarijwe n'ubuzima buzimvye n'igihe uruhande rudashigikiye intwaro ya cami mu Bwongereza ruvuga ko ibirori byo kwimika Charles wa gatatu bishobora kuba vyatwaye imiliyoni 100 z'amafaranga y'abanyaburaya. Leta y'Ubwongereza ntiyemera ariko ko ayo mafaranga yoba yarashitse. Subire kubashimira komandanya kumviriza hijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Igihugu cha Malawi hejo kwa kane carataye muri yompi impunzi n'abakirondera ubuhungiro barenga 400 mu byo bagirizwa harimo kwanka kuja mu ikambi ya Zareka iri hagati mu gihugu hiyo kambi bayihuriki.
Inkambi Zareka igiye kumara imyaka 30. Niwo buri mpunzi ngo umpare imyaka 30 ufungiwe ahantu ubwirwa ati ntusoke mu nkambi ntukora akazi kemewe na leta hanze y'inkambi. Imibereho ibigoye cyane.
Uni Innocent Magambi hatwarishije hamwe Inua Advocacy gishinze guharanira agateka k'impunzi. Muri make kandi muri ano makuru turagaruka ku ngiramwe mu mashirahamwe yigenga mu Rwanda asaba leta y'ico gihugu gushira mu ngiro ibikorwa byo gukingira abanyagihugu ibiza itari bwinze kubashira mu biza vy'inzara. Idoni do yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Nongere ndabahega keye nikaze mu makuru yo muri kano gatondo. Igihugu cha Malawi caraye gitaye muri yompi impunzi n'abakirondera ubuhungiro barenga 400. Ubushikiranganje bujeje umutekano muri Malawi buvuga ko abahagaritswe ari ahanini abase gusubira mu ikambi ya Zareka iri hagati mu gihugu n'abakekwa gukora ubucuruzi batabifitiye uburenganzira. Mu 408 batawe muri yompi harimwo abana barenga 100 nk'uko abategetsi ba Malawi babandanya kubivuga. Mu kiganiro nagiranye na Innocent Magambi atwara ishirahamwe Inua Advocacy gishinze guharanira agateka k'impunzi muri Malawi yatanguye ambwira ibihugu bikomokamwo abatawe muri yompi.
Na Barundi, abakongomani hamwe n'abanyarwanda barashobora kuba harimo aba Somalia ariko abo nashobora kubona ni kuyaga nabo na Barundi abakongomani n'abanyarwanda.
Ubu bagihe bapfungiwe amajahe
narose makuru avuga yuko abafise impapuro zerekana ko ari impunzi babatwaye mu nkambi, hanyuma abafise impapuro za pasaporo cyangwa bafise impapuro zibemerera kuba mu gihugu no gukora ibyashara babwiye bagume muri prison centrale yo muri Irongwe bita Mahula kugira baze barabe ko izo mpapuro arizo hanyuma bamenye ukuntu babarekura.
Abo muvuga batwaye mu ikambi baraye batwaye mu ikambi ya Zareka canke hari indi kambi babatwaye mu yindi atari Zareka?
Oya, nta yindi kambi, ni kambi ya Zareka niyo babatwaye.
Mbega ahanini kuki bava mu ikambi ya Zareka bagashima kuja mu gisagara iyo kambi bayihora iki ni kubera iki batariko barashaka kuyijamo?
Inkambi ya Zareka igiye kumara imyaka 30. Niwo buri mpunzi ngo umpare imyaka 30 ufungiwe ahantu ubwirwa ati ntusoke mu nkambi ntukora akazi kemewe na leta hanze y'inkambi. Imibereho ibigoye cyane nk'abantu b'abanyeshuri ni ngombwa ko bava mu nkambi bakaza kwigira amashuri ya secondaire amashuri makuru hanze y'inkambi nta university ifite mu nkambi. Hariho ibituma byinshi mu myaka iheze leta ya Mao yaratanze uburenganzira ku mpunzi zimwe na zimwe kugira zishobore kuba hanze y'inkambi zikora ibyashara barabahaye impapuro mu nkambi ubuye abantu bake bakira uburyo bwa pame n'amafaranga ibihumbi icumi hamwe n'amajana ane ya Malawi. Ayo mafaranga yari munsi y'idolari idolari cumi niyo mafaranga umuntu yakira ku kwezi ashobora kumumaza ukwezi. Ayo mafaranga ni make cyane, ni kuvuga iyo umuntu afise ivyumviro n'ubundi buhinga bwo gukora no kwironderera nta gituma ashobora gupfira mu bana mu nkambi ya Zareka. Rero benshi bavayo kugira barondere ubuzima, barondere ibibafasha, kandi nta muntu biba ahubwo bateza imbere igihugu, uretse gusa ko abantu bamwe na bamwe bafite politike zimwe zigondamye usanga bashaka gukoresha ikintu icyo cyose gikozwe n'inyambukira, bagashaka kuyikoresha nk'igikoresho cerekana yuko abantu bavuye hanze bariko baratera imbere kurusha abanyagihugu.
Hanyuma iyo mugerageje mwebwe mukora mu gisata c'impunzi canke bonye nk'impunzi ubwabo bakagerageza gusigurira ivyo vyose mudusiguriye, ubutegetsi bwa Malawi bubivuga kwiki kukira tabatahura kuri ivyo bibazo bafise inyuma y'imyaka 30?
Ivyo ni ibintu bitangaje cane, ariko uraza amareta yagiye abaho benshi ntibashitse kuri kino kibazo nk'uko ino leta nshasha iriko irabitwara. Mu minsi iheze twarabonanye n'umukuru w'igihugu ndamwiganira, usanga umutima wiwe ushobora kuba uri ahantu heza, ariko abo yahaye akazi ugasanga ivyo bamushira n'ivyo bavuga n'ivyo bakora ntibigenda neza. Yambwiye ati ngende mbonane na ministre was affaires interior haheze ukwezi kurenga atarampa mubonano, ni kuvuga arazi yuko imigambi yiwe ihushanye cyane n'ibyumviro byanshi. Wumvirize ibyo agenda avuga, hariho akantu k'akazikira, hariho akantu ko kishari agenda bivugana, amaze gutanga ibiganiro byinshi cyane mu binyamakuru, ariko ugasanga ni bya biganiro bigenda byerekana yuko impunzi turi babi kandi dushobora korona umutekano wa kino gihugu.
Mwavuze yuko hariho abakiri mu gasho barindiriye kuraba ko ivyangombwa vyabo bizoba vyujuje amategeko. Impunzi iramutse ifise ivyangombwa, hari ntamba migira mu gukora imirimo itandukanye irimo ubudandaji, harabisanze mu gasho kandi bafise ivyo bipapuro.
Erega umusako irisekeza ryo gufata abantu ntiryafata impunzi gusa, hari umugabo yatubwiye yuko abinjiye mu nzu yiwe bari abapolisi bagera kuri 15 mu gihe ariko aragerageza gufata utwafata abandi bariko barafata nyene utuntu nyene bashira mu mifuko bagenda bagira gute batarika. Undi nawe yavuga ati igihe bagiye kumufata bagwana n'inzoga, ni kuvuga bo bafata batarika amakarato y'ibiyeri bagenda bafata uwo ariwe wese. Hari nk'umunyarwanda w'umumenyeshamakuru afise ikimuranga ko ari umunyarwanda kandi yahawe uburenganzira na leta ya Malawi gukorera muri kino gihugu mu minsi runaka, ariko baramufashe ntibashaka kumwumviriza. Ni kuvuga ni vya bintu by'ishare vuga ati abantu bose tugende dufata bo abava mu karere k'ibiyaga bigari.
Hari amakuru ijwi rya Amerika yaronse avuga ko harimwo n'abana bafashwe, abana bafashwe barekuwe bari kumwe n'abavyeyi canke
abafashwe nabo bafise imiryango nk'abo bafise impapuro zimwe bita retati baraye barekuwe n'abarindiye yuko leta ibaha inyishu ko bazoba impunzi canke batazoba impunzi. Hari ababurasi imiryango yabo, hari nk'ababo bafashe abana bamaze kugenda ku ishuri bagarukanye n'abasigwa n'ababanyi, hariho nk'abana bafashwe ugasanga ababyeyi babo birutse, byari ibintu bitumvikana ariko aboye bobo bamaze kubarekura, ariko n'imiryango y'abafise impapuro zibaranga bamwe nabo nyine bacafise abana babo.
Innocent Magambi mutwara ishamwe Inua Advocacy gishinze guharanira agateka k'impunzi muri Malawi, tubashimire cyane kuri kano kanyamuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. U Burundi bwarungitse umuce wa mbere w'abakozi baja gukora mu bihugu vyo mu kigobe c'Abarabu biciye mu masezerano hagati ya leta y'u Burundi na Arabia Saudite. Bamwe mu bigeme bagiye barashima. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yadukurikiraniye ino nkuru.
Abana bakenyezi nabigeme 11 ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cha Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, bariko berekeza muri Arabia Saudite. Janet Uwimana ari muri bo uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yahora ari umucuruza
narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu bingiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye guteza imbere igihugu cyane cyambona ko byaba byiza cyane nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenye umushahara ngiye gukorera basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora ibintu mu masezerano byarimo byatumye ndema icyambere nuko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi ikigira kabiri fise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire muri make umutekano wanjye uza kumeze neza cyane.
Umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa ategereje kuburira indege imushikana mu kigobe cy'Abarabu yabwiye amenyesha makuru bimwe mu byo abarobera muri Arabia Saudite babwirizwa kubanza kumenya naho batabara abayisilamu
kuramukanya bakakuramusa salamu aleko walai watu lai wa barakari kabisa walikuwa salamu walai watu wa barakari byo mu nzu twize kideri sahani amara yanje nateguye kutoca norora inkoko ngira gashiramo inkoko ndazorora zitamagi izindi cashira mu kigeke izindi baza kushore nyumva nezerewe cyane.
Epimene barafinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira
tufite amasezerano yuko bazosura kugenda abantu bashika ibihumbi 75 nibyo soko baduhaye muri Arabia Saudite ni kuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere koze gumo baragenda murabona yuko akunkonika nini cyane haba ugihugu haba n'ukuri bonyene gusa imiryango yabo twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyene bakiteza imbere eka n'igihugu kirashobora kurongera koyo ko abashomeri bazoba gabanutse mu gihugu.
Jean Bosco Bizuru n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri 17 yahawe uruhusha na Leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo atamuntu n'umwe yazobangamirwa
bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafise amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikirako ishamwe ntiza kuraba canke Leta y'u Burundi ngize kurakora ayo makonte yawe n'amakonte bijerera bo nyene bitunganye bakamenya ati nakazokura ko amafaranga cyane ntawe uzoyakurako bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi hanyuma hariya bafise ababakira dufise amanimero yabo twebwe n'umuntu abakoresha turamufise nimero na adresse n'inzu tubatuzaho itumbereye tuzobakurikirana ko turafise natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe kwikana abantu ko batari ko barahohoterwa
ibi n'abavinda bavyemeza
turafise icyizere ko bizogenda neza kuko cyane gose Burundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu liste y'asihariya muri Arabia Saudite turafise ambasade yacu hari kubikurikirana neza turafise liste y'abagenda bose kandi kabakira niyo ibakira washaka hamika kibashikiriza n'amajansi hariya nyene bajokora n'amajansi hari wacu.
Ishyirahamwe NSTWE Ton Frere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu Kinyegero riri ruhutsa. Prime Mbarubukeye ni wariyobora.
Akanyamuneza mu ishyirahamwe turongoye. Ishyirahamwe gishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu Kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana o NSTWE Ton Frere ryagomba kuri kwikeza kubera kuri icyo gikorwa cy'iteka ryagize mu ruhara rudasanzwe kugira ngo gishike aho kigeze uno munsi. Icyo gisata kijemo amategeko ko byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata harimo bintu byinshi bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'Abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agateka kabuka gahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima
utuzi twari ubu mu bihugu by'Abarabu ku Barundi n'utwo bakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko barategurwa ariko ntibaragerwa ko abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemo kandi bakipimisha indwara ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni 50 z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo. Ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na Leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'ikigobe cy'Abarabu. Ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu. Muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze OEM ikigo cya ONU kijejwe abimukira cavuze ko Abarundi 175,000 bagurishijwe hagati 2017 n'2022 mirongo umunani ku ijana y'abacurujwe bahuguwe bakaba ari gitsina gore. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Nane bice ku masonga nkitangura amwe mu mashirahamwe yigenga mu Rwanda asaba leta y'ico gihugu gushira mu ngiro ibikorwa byo gukingira abanyagihugu ibiza itabashize mu biza vy'inzara. Inkuru irambuye reka tubibaze umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Hasumta Kabuye.
Radio Ijwi rya Amerika imaze imyaka ibagezaho inkuru ku bibazo by'abaturage bimurwa mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo ku mpamvu zitandukanye. Hari abagenda bimurwa kubera kutabasha kubaka amazu agezweho mu mujyi wa Kigali, hari abandi bimurwa kubera ko batuye ahantu hashobora kugirira amakuba mu bihe by'ibiza, hari n'abandi bimurwa ku nyungu z'ibikorwa bifite inyungu igihugu. Muri iyi minsi mike ishize twagarutse cyane ku bimurwa kubera ibiza mu mirenge ya Jabana na Gisozi. Ijwi rya Amerika ryagerageje gushakisha imiryango itari ya leta ngo ivuge aho ihagaze kuri iki kibazo. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane usanga ibikorwa leta irimo byo gukingira abaturage bayo kuba bahitanwa n'ibiza by'imvura ari inshingano zayo, ariko uburenganzira bwa muntu bukwiye guhohoterwa. Apolinaire Mupiganyi ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango.
Niba koko hari umuntu warusanzwe hari ukuntu atuye afite ibyangombwa byemewe n'amategeko, aho ngaho leta mbere yuko inamwimura cyangwa se n'ibinamwimuye igomba gushyiraho n'ubundi buryo bwamufasha kugira ngo koko ubuzima bwe ntibuhungabane, ariko n'abahatuye bidakurikije amategeko. Ni ngombwa ko hatekerezwa ibisubizo, ariko nanone bya bisubizo bitongera gusubiza mu kandi kaga kajyanye n'ubukene n'akandi kaga wenda umuntu abatatekereje, kuko ibibazo abantu bahura nabyo bashobora guhura nabyo bitewe n'ibyo biza koko, ariko bashobora guhura nabyo bitewe nanone no kuba ari ahantu hadashobora kumushyira mu mudendezo. Urumva rero nanone ntabwo ari ugukemura ikibazo kimwe, kuko n'inzara no kurara ahantu habi kutagira kurara nabyo n'ikiza mu bindi.
Bamwe mu baturage bagaragaza ko abayobozi b'inzego z'ibanze batangiye kubimura. Aba baturage bavuga ko barimo kwimurwa hatitawe ko bafite uburenganzira ku mitungo yabo. Uyu utifuje ko amazina yashyirwa hanze kubera impamvu z'umutekano we ni umuturage wo mu murenge wa Gisozi.
Ahantu hagomba gusenywa biri gukorwa mu buryo butandukanye, ibyo bintu ntabwo harimo ubutabera. Muri ino karitsiye yacu harimo ahantu henshi hakomeye, harimo n'amazu akomeye, ubona nta kibazo cy'amazi yahagera, nta kibazo rwose na gitoya. Niyo wanjye niko hameze. Umuyobozi w'umurenge niba aje akabwira abaturage muri ubwo buryo tukamusaba inama, tukavuga ngo ni gute ushaka kwimura umuturage hatabayeho expropriation, umuturage ibihe agaciro umutungo we, ukamubwira ngo ugiye kumwimurira ku mafaranga 190,000, ntunamukoreshe n'inama ngo uramusobanurire byibuze. Nta nama yigeze ibaho nemo. Ni agasuzuguro, ahubwo ukabona yuko nyine n'ibintu ubona bidahawe agaciro, urimo ukabona ko ikiremwamuntu kirimo kirahatesekera, harimo akarengane kenshi.
Mu kiganiro hari Ijwi rya Amerika, umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubigisa Pidanse yumvikanishije ko ikigambiriwe ari ukurokora ubuzima bw'umuturage. Uyu muyobozi akamara impungenge abaturage ko ntawe uzamburwa ubutaka bwe.
Ufite ibyangombwa ntabwo tumutwaye ubutaka. Turamubwiye tuti inzu ni yawe ifite ibyangombwa, ariko ahantu yubatse urabona ko ejo ushobora kukugwaho. Iba wimutse usabe kuhubaka bijyanye n'uko hameze. Ufite ibyangombwa ari hahandi ku buhaname burenze butemewe no guturwa, uwo nawe turamubwiye tuti hano hagombye kuba haragiye iki ngiki, tukamushakira ahandi ashyira igikorwa cye.
Tukamushakira ikibanza?
Yego, tushaka kumushakira ikibanza akaba yakubaka biturutse n'amikoro. Ariko n'udafite amikoro n'umuturage wacu agomba gushakirwa nawe uko agomba kubaho, yaba ari ukumwubakira inzu.
Umujyi wa Kigali utangaza ko kugeza ubu umaze kubarura imiryango igera ku 600,000 igomba kuba yimuwe mbere y'uko ibindi bihe by'imvura bigera mu kwezi kwa 9. Meya Rubingisa atangaza ko muri iyi miryango yabaruwe irenze 300,200 n'iy'abakodesha. Aba bagiye bahabwa ukwezi kumwe kungana n'300,000 bajya gushakisha ahandi bakwimukira. Uyu muyobozi yumvikanisha ko abagera ku 850,000 mu bari bafite amazu babahawe 90,000 bajya gushakisha aho bimukira. Meya Rubingisa atangaza ko abasigaye nabo bazaba bimutse mbere y'ukwezi kwa 9. Uyu muyobozi yumvikanisha ko abari basanzwe bafite amazu ariko adakomeye bashobora gusaba uburenganzira bwo kuyasana bakayasubiramo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali yavuze ko abaturage b'abakene bo bazubakirwa nk'uko bisanzwe n'ubundi leta ifasha abakene, gusa nta gihe cyatanzwe ibihe bishobora kuzaba byarangiriye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika dusure mu Burundi, havuga umunyeshuri w'imyaka 16 yubatse urubuga rumeze nka Telegram. François Tumusabye Yesu yiga ku ishure ry'icitegererezo riri mu ntara ya Makamba, akavuga ko atarashobora gukura inyungu mu gikorwa ciwe. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi, mu isomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
koroga na kuise Francis kwa nitwa Francois tumusabye Yesu naciye mugati yo fra ni Francois fra hama sasu ni tumusa je Yesu
uwo ni munyeshure tumusabye Yesu Francois yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'amashure shingiro ku ishure ya karoriro y'Imakamba ugo rubuga yatunganije akagwita Francasu rukora nka Telegram iwejeje kurushira muri telefone bikemera uturonko ubutumwa bw'ikaze uvuye kuri Telegram mbere na genzi bawe basanzwe bakoresha Telegram baca babona ko ubaye umunywanyi wa Telegram na ushize muri telefone yawe ugo rubuga ucubona ama nimero y'abagenzi bawe bakoresha Telegram gutyo muca mutangura guhana hantu ubutumwa bwanditse canke bwijwi amakuru na mareresi tumusabye Yesu Francois twamusanze mu isomero aho abanyeshure bigira ibijanye n'imashini nyabwonko ku ishure ya karorero Imakamba yabanje kuduha rubuga yakoze turushira muri telefone tubona rurakora neza niko kutwiganira ukugene yiyumviriye gukora ugo rubuga waniro Francasu
majamake imbere echat numva mfise icyo shaka nuko naguma numva bagenzi banje bavuga ngo oba yarakoze ryarubuga kwa Facebook ti yari umwana muto cyangwa ati uko yagenjeje nanje ngirangerageze naho atabashobozi uhanise mfise gerageze ndabiko noshaka kwiyo ntumbere
tuti none ubwenge bwo gukora urubuga waniro wabukuye hehe kandi wiga mu mwaka w'icenda tumusabye Yesu nawe ati
ico gene niga mu icenda n'ishuri ntitwavyiga ariko ndugwa kumenya no bana rakuye kuri internet keda ndi informa ndi informa kushikaho mbona ko bimwe bimwe no bashaka kurishora naho bimwe bimwe ndagenda bibenya uko imyaka igenda
ugo rubuga rero uhejeje kurushira muri telefone yawe ucubona ubutumwa bw'ikaze bwa Telegram ijuje Amerika yifuje kumenya ko tumusabye Yesu ativye ubuhinga bwa Telegram nawe yagize ati
iyo maze kurutesha icyo urashaka kwanjuta umunywanyi kuri Telegram mukaba muraya nuko nko muri WhatsApp GB ushaka kurongikira ubundi iyindi WhatsApp kandi ataruka mukoresha application imwe rero niyo no mu rugoroka Francis urashaka kurongikira canke kuvugana n'umuntu umuyindi aplikasi
umwigisha bayubahe Claude yigisha ubuhinga bwa none mu bijanye no gutumatuma na kamakuru muri iryo shure yamukurikiranye kuva atanguye kuba kugo rubuga waniro nawe yaruhiye ati
ubwo butumwa bw'ikaze buza buvuye kuri Telegram hariho lien yakreye hagati iyo ya code source iyo yiwe no kuvuga na Telegram ni nkuko wari gushobora kuronka ubutumwa bw'ikaze buvuye directement kuri Facebook cyanke buje kuri email.
Ibyo rero bitumwa nuko ubuhinga bukiri buke.
Urumva niyo shobora kuronka code yivuye kuri wenye no kuvuga bica bibi bintu vya bug. Ntivyo nafyo ntivyo babigikunda kuko utegerezwa kuronka message za winjiyemo rero yashase kugira liaison na Telegram kugira information iza kuza kugira ushobore kwitantifia yiciye kuri Telegram yiciye kuri email yiciye kuri nimero ya telefone fyo si nibintu umuntu ashobora konfigira kugashobora kuronka gusekiriza konte yawe.
Uwo mwigisha arasigura kandi ubuhinga uwo munyeshure yakoresheje ngo yubake ugo rubuga.
Ugo rubuga yarukoze akoresheje application Codular. Iyo Codular nayo bwa mbere ni constructeur d'application moderne. Iyo Codular ni plateforme iraho fasha gukrea ama application Android mugabo ni faso gratuite.
Mu migambi uwo muyabaga afise no kubandanya atera imbere muri ubwo buhinga
gudifuza gukora mu byintu bya message akaro nk'ikintu nohera ko cyari nk'ikintu kiradio Radio FM kugira ngo amplifi iyo utilizasyo ya Francis habariho na nyandi makuru ariko arumvikana hirya no hino kandi atari amakuru yo mu kinywara amakuru twe kujya kundi kwa ma radio hamije bimaze gukunda ndashaka gushinga nyene n'iyindi societe y'abadeveloper y'ama site nyene nka Spere Cafe irimo amarodate.
Ibyo rero byotuma akoresha abantu bahindura indimi ibitabo byanditswemo bakabishira mu Kirundi kandi bagaca babibika ku gisenge kugira bavuga Ikirundi babisome. Umwigisha wiwe na wati uwo muyabaga yarakwiye kwamana imashini nyabwonko akaronka na kanya ko kubandanya arondera ibijanye n'iyo mpano yiwe.
Akawimu nga duchedu sozira makuru nibigani rovzi ambele tukwa ito afiti ya mulikano gatondo kuri mikro mwalikumena joe diana ni nahazwe shumira bagi zurara bose mwitegurugwa yano makuru mulibu harimu Etienne Karekezi ya radu hagarikie Nadia Taha niwe gira nije ya maju ya ambele ya kino gitondo kuzina gia wagenzi batu tuwike wanwe tuifuriza kuanda nyamura nigwa mvzio mulimu vziose tulongera mwigani rovzi atu mirimbele.